Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamenira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Tuti mwese muduteza amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Oriane Tangishaka nanje ndabaramusa ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Kwebwe igituma abantu bo kwibaza yuko duheranye nuko umwaka wabo w'amafaranga nk'ubu uri kurahera natwe turi mu ntango. Urumva ntiduhera rimwe, urumva kubera integuro zitandukanye twese bicayiboneka yuko twacerewe, mugabo ntituba twacerewe nk'uko abantu bashobora kubyiyumvira.
Uyo ni Leontine Nzeyimana arongoye ubushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bijejwe iyunguruza ry'u Burundi muri uyo muryango wa Afrika y'ubuseruko, avuga ku makuru atangazwa avuga ko Burundi buheranye intererano yabwo muri uwo muryango. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye.
Uburusiya bwatangaje ko ubu bitaramenyekana niba imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika izonaguka.
Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'iryo shyirahamwe byari byaratanguye haciye imyaka 13 mu mugambi wo guhagarika ugugarukana umutekano muri Haiti.
Perezida wa Siriya Bashar al-Assad avuga ko ibirego bivuga ko yakoresheje ibigwanisho by'ubumara ku basivile ari ibinyoma byeruye.
Abagwanyi b'abatalibani mu gihugu cya Afghanistan bavuga ko badashigikiye ibiganiro bigizwe n'ibihugu bitandukanye biyobowe n'igihugu cy'u Burusiya. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turagiye kuzibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Afrika. Abimukira batari bake bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika baguye mu isanganya y'ubwato ryabaye kuri uno munsi wa kane hafi y'igihugu cya Libya. Izindi ngenzi zigera kuri 97 zazimiye. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Libya kigwanira mu mazi, General Ayub Kassem. Abarokotse babwiye intaramakuru y'Abafaransa AFP ko mubazimiye muri iryo sanganya ry'ubwato harimwo abakenyezi 15, abana 5. General Kassem yavuze ko igisirikare kijijwe umutekano w'imbibe cashoboye kurokora abimukira bagera kuri 23 baturuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Iryo sanganya ry'ubwato ryabaye ku birometero 6 uvuye ku kivuko c'igisagara ca Tripoli. Ubwo bwato bwasenyaguritse bwashoboye kurokora abo 23 tubabwiye kuva mu ntango z'uyu mwaka. Tukabibutsa ko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ingenzi ryatangaje ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hari hamaze gupfa abimukira bagera ku 590.
Perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad uyu munsi kuwa kane yamirije amakuru ariko aratangazwa avuga ko yakoze ibitero akoresheje ibigwanisho by'ubumara mu ndwi iheze, akaba yavuze ko ivyo birego ari ibinyoma byeruye. Mu kiganiro haye umunyeshamakuru w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru wa AFP, Assad yavuze ko abasirikare b'igihugu cya Siriya bahevye ibigwanisho byose by'ubumara bari bafise. Assad yagize ati, twebwe tubona ko ari ibihugu byo mu rengero cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorana n'imirwi iterabwoba. Ati, ayo makuru yose na makuru ibinyoma afise umugambi wo kurondera inyandamuvano yo gusotora ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakoze ibitero vya misile ku kampi irimwo indege z'ingwano mu gihugu ca Siriya mu ndwi iheze. Ikampi indege zagiye kurasa zifise ivyo bigwanisho vy'ubumara zishobora kuba zagurutse zivamwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratangaje ko igisirikare c'igihugu ca Siriya arico cakoze ivyo bitero vy'ubumara ku basivile mu ntara ya Idlib mu gihugu ca Siriya. Igitero cahitanye ubuzima bw'abakenyezi hamwe n'abana. Ejo ku munsi wa gatatu igihugu cy'u Burusiya carangirije icyemezo c'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano cari gifise umugambi wo kwiyamiriza no kwagiriza perezida w'igihugu ca Siriya Bashar al-Assad ivyo bitero vy'ubumara.
ONU hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutabara imbabare ku isi aragabisha ko ibitigiri by'abantu barwara indwara ya korera muri Somalia kigenda kiduga igihugu gisanzwe gisinzikajwe n'uruzuba rwinshi muri iki gihe aho ni mu gihe kandi icyo gihugu gisinzikajwe n'inzara nyinshi igizwe n'ibimenyetso by'uko hari amapfa muri icyo gihugu abamenyesha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schleiden Geneva mu Busuwisi hamenyesha ko ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko kuva mu mwaka utangura abantu 2021 abana muri bo bagera ku 533 bamaze kugwara korera amashyirahamwe Croix Rouge na Croissant Rouge nayo nyene haratangaza ko ikiza c'ingwara ya korera kimaze kwica abantu 208 haheze indwi n'igice aho kandi ni mu gihe 170 bamaze gushigwa mu bitaro muri iyo ndwi nyene.
Muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Leta y'Urusiya yatangaje ko ubuha kirikare kugira ngo imenye niba imigenderanire hagati y'Urusiya na Leta z'Ubumwe za Amerika izonaguka inyuma yaho Perezida w'Igihugu cy'Urusiya Vladimir Putin hamwe na Secretary wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson barangirije inama yarimo impari yamaze amasaha atari make. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitry Peskov uyu munsi kwa kane yavuze ko inama zabereye ku murwa mukuru Moscow zari inama zubaka yongera avuga ko bikenewe kw'ivyo bihugu bibiri byo ku isi bifise ibigwanisho bya mbere ruhonyanganda bikwiye ye kubandanya biganira kugira ngo bitore inyishu ibazo bitumvikana ko yamara ngo Perezida Putin yaboneho akaryo ko kubwira Leta ya Amerika igituma imigenderanire ifashe nabi muri iki gihe akaba yavuze ko hanini ari bitero by'ubumara byakozwe mu ndwi iheze mu gihugu cya Siriya hamwe n'ibitero vya misiyo byakozwe n'ari Perezida Donald Trump atanze uruhusha byatumye imigenderanire itosekara. Perezida Trump ejo ku munsi wa gatatu yaratangaje ko imigenderanire hagati ya Leta z'Ubumwe Amerika no Burusiya igeze habi nkuko na secretary wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson nawe nyene yari yabitangaje inyuma yaho arangirije inama na president wa Russia Vladimir Putin. President Putin nawe nyene mu kiganiro haye televiziyo yo mu gihugu cy'u Russia ku munsi wa tatu yavuze ko imigenderanire hagati ivyo bihugu uko ari bibiri yatosekaye muri uyu mwaka kuva President Trump afashe ubutegetsi mu mezi atatu arangiye.
Abagwanyi b'abatalibane mu bihugu by'u cya Afghanistan bavuga ko badashigikiye ibiganiro bigizwe n'ibihugu bitandukanye biyobowe n'igihugu cy'u Burusiya. Abatalibane bavuga ko abariko barategura ibyo biganiro by'amahoro babifisemo inyungu za politiki. Uwo mugwi w'abagwanyi b'abayisilamu basohoye iryo tangazo kuri uno munsi wa kane imbere yaho intumwa z'igihugu cya Afghanistan hamwe n'ibihugu bibanye byacu byari byiteguriye kuja i Moscow kubandanya icyo abategetsi b'Abarusiya bise kazoza k'umutekano muri Afghanistan no kunywanisha abanyagihugu. Umuvugizi w'abatalibane yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ko badashobora kuvuga ko ivyo biganiro bitegekanijwe kuba i Moscow ari ibiganiro bigamije kugarura amahoro no kunywanisha abanye Afghanistan. Yamara Leta y'u Burusiya iravyemeza ikavuga kandi ko ari umugambi ugamije gukingira umutekano w'abarusiya bari muri ico gihugu.
Muri Turkiya abanyagihugu ku munsi wa Mungu bazozindukira gutora kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro kugira ngo bahindure ukuntu leta yabo itunganijwe ive ku butegetsi bushimikiye ku namashyaka y'amateka maze ije ku butegetsi bukomeye ubushigikiye buvuye ku mukuru w'igihugu. Icyo kibazo ciyemwo abanyagihugu imirwi ibiri abantu banegura uyu mugambi barega Perezida Recep Erdogan ko ariko aragerageza kurondera gushinga ubutegetsi bw'itugu mu gihe abashigikiye uyu mugambi bavuga ko guhindura ubwirizwa shingiro bizotuma abanyagihugu bakingirwa. Igisagara ca Istanbul hari naco gisagara ca mbere kinini muri Turkiya kirimo abanyagihugu batora bangana n'igice ca gatanu c'abanyagihugu bose no kuvuga rero kukuntu abanyagihugu bazotora mu cyo gisagara muri ayo matora atekanije ku munsi wa Mungu bihambaye cyane kuko bishobora kwerekana ukuntu ayo matora azogenda. Ibiharuro vy'amajwi biriko biratohozwa vyerekana ko abazotora kwemeza hamwe n'abazotora guhakana ihindurwa ry'ubwirizwa shingiro bashobora kuba bangana kuburyo atawotangaza ukuntu bizogenda impande zose ziriko zirasigurira abanyagihugu zibajijura kugira ngo baze bashigikire abashigikiye uyo mugambi bavuga kwihindurwa ibwirizwa shingiro rizotuma demokrasi itsimbatara maze ni gihugu kigasasagaramwo umutekano abantu badashigikiye uyo mugambi bavuga ko kongereza ubasha bw'umukuru w'igihugu bizotuma ubasha bwiwe buruta inguvu z'ubutungane kandi ngo ingingo zikomeye zifatwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu zishobora kuvamwo ubutegetsi bw'igitugu.
Kuri uno munsi wa kane inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yafashe ingingo ihagarika ibikorwa by'iryo shyirahamwe byari byaratanguye haciye imyaka 13 mu mugambi wo kugarura umutekano muri icyo gihugu cya Haiti. Ivyo bikorwa vya ONU vyiswe MINUSTAH vyatanguye mu mwaka w'2004 nyuma y'intureka za politiki zabaye muri icyo gihugu. Umugwi warugizwe n'inteko 5000 uzotangura gukugwayo ibice bice guhera mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka gushika hasigaye yo umugwi w'abasirikare murantunga umugwi w'abapolisi 1200. Ivyo bikorwa vyo guhagarika uwo mugambi uzoba ugizwe no gutsimbataza ikurikizwa ry'amategeko gukomeza urwego rw'igipolisi muri cyo gihugu hamwe no kugenduza iyubahirizwa ry'agateka ka muntu muri Haiti. Iyi programme ya radio ijwi rya Amerika tuyibashikiriza iminsi yose kuri radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mushora no kudushikira kuri Twitter na radio yacu. Abantu batatu baritavye imana babiri barakomereka ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu ruhagarika muri komine Buganda intara cy'Ibitoke. Amakuru ava mu gipolisi kijeje umutekano mu ibarabara avuga ko iryo sanganya ryaturutse ku muvuduko urengeje urugero arizo bita excès de vitesse mu Gifaransa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Iryo sanganya ryabereye ku ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru w'u Burundi. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha abanyaruhagarika babona igihe iryo sanganya yahitanye abantu batatu ryaba bavuga ko ryaturutse ku muvuduko urengeje w'imodokari yari ikuye abantu mu gihugu kibanye cya Congo. Uno mugabo yari ahazwe muri iryo sanganya yabwiye ijwi rya Amerika ingene ryagenze.
Jewe uwo yari babanje kugonga yarampetse ku ikindi rero twari tuvuye mu Cibitoke tugeze hajya aye kwa kijagi pankarite kiri haki chambuni modo kinyuma iyo nyene ndamubwira ati wewe muhungu imodo kira tugonze muhungu ikinga ntiyari garukana gutya ngo aca gucanga abantu bagende jewe umutima umumbwira ndari gumego wundi ngo vako chanda vako ubwo nyene nkivako bari bamaze kumugonga ntanubwo yanasambye imodoka ya mushoferi yacagenda kuyicisha hariya mu bantu bari hari yahijije kugonga uyu cagenda aragonga abantu rero ijya nzira ijya ngambo yari abona kuyigaruka nini.
Abanyaruhagarika baraye baburiye abantu batatu muri iyo sanganya bavuga ko amasanganya yama yabaye kwibarara ya Bujumbura Cibitoke biturutse ku muvuduko munini basaba kwaho mu ruhagarika hogira igikozwe cogabanya umurindi w'izo modokari zunguruza abantu na cane cane izunguruza abantu baba bava canka baja mu gihugu kibanye ca Congo.
Yo guco dusaba hano hantu hacu ikintu ca mbere dukwiye harakuye amadodame ahantu hacu harakuye dodame mbere nka zibiri kuko ngahayo yashira dodame aba haragize na gahengwe basi kanagira.
Umukuru w'umutumba ruhagarika avuga nk'abarunguye asaba abajejwe umutekano wo mwibarabara ku rwego rw'intara gufata ingingo zose zikenewe kugira ayo masanganya agabanuke. Nije imbere runari arongoye umutumba ruhagarika.
Twaragwe mu gahehundwe kandi harabaye mu barumwishe cyane n'ubwo se cyawurimo ariko twe turabyitegereza dusaba neza yuko umuvuduko w'imiduga ucanga kwiri barabara wo punguza. Tukasaba abajejwe iby'amabarabara cyane cyane igipolisi kugira ngo babikurikirane nk'uko numva mu mahanga babikora kuko nkaha nta madoda mahari ugasanga nabo bagenda nko kumenga ntabantu bari mu ibarabara yego ntiyo hakanye isanganya zira abamugabo hari igihe ubona yuko nabo nyine menga naho bagitwara menga babihebye. Dusaba rero ko amategeko yo kurikizwa bakagira umujyo bagendera mu woroshe.
Mu standard wa komine Buganda aharaye habereye iyo sanganya nabo nyene ababazwa n'urupfu rw'abantu batatu bo mu ruhagarika. Emmanuel Bigirimana avuga ko ica giye gukora ari kumwe n'abajeje umutekano mu barabara ari kugirisha amanama abahurikiye mu mashirahamwe yo kunguruza abantu mu ntumbero yo kubasaba kugabanya umuvuduko wose wo kurya amasanganya adasiba guhekura ikomine arongoye nayo bihana imbibe.
Hariho imodoka yagize isanganya ku mutumba wa Rubagarika hanyuma ihitana abantu batatu baca barahwera. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye kuza turamenyesha abagenesha imiduga cyane cyane tubicishije mu masosiyasiyo yabo kugira ntibaze baragira umuvuduko muremure, kuko birabye iyo modoka yishe abantu kwera umuvuduko wabo. Ikindi twasaba ni uko kubajejwe umutekano bodufasha kugira bihanize cyane cyane abo bashoferi bakunda kugira imividuko irengeje.
Kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2017 hamaze kuba amasanganya agera kuri 5 ku ibara rya Bujumbura Rugombo mu karere k'intara c'ibitoke, nk'uko urongo igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara muri iyo ntara yabibwijwe rya Amerika. Abantu 12 niwe bamaze kwitaba Imana, 22 barakomereka muri aya masanganya, harimo n'iryo ryo mu ijoro cyo kuri uyu wa gatatu nk'uko ayo makuru ava mu gipolisi abivuga. Mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Dukubitire mu Rwanda, inyuma y'iminsi mike ibohero rya Gasabo mu karere ka Gasabo ikimironko ryatse umuriro mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Umuriro wongeye kwaka mu nzu y'ubucuruzi yegeranye n'ibohero rya Nyarugenge izwi nka 1930 mu ku Muhima. Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko iyo nzu yahiye kubera umuyaga nkuba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Iyi nkongi y'umuriro ku Muhima mu karere ka Nyarugenge Kigali, abayibonye bemeza ko yatangiye mu masaha ya 11:45 za mu gitondo kuri uyu wa kane. Ijwi rya Amerika yahageze 12:00 ziburaho iminota mike.
Hano mu mujyi wa Kigali hafi ya gereza ya 1930 inzu yibasiwe n'inkongi y'umuriro iri hafi ya 1930 nayo yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu mpera z'umwaka ushize hari ku munsi wa Noheli, munsi ya gare nshyashya hano mu mujyi wa Kigali kuri kaburimbo. Imodoka ziraza zizimya, imihanda yafunzwe, haciye hafi isaha iburaho utunota duke gusa nano uko bagenda bazimya. Ndabona ikibatsi cy'umuriro kirushaho kugenda kiyongera.
Gana dona uwamukuza mu munyerondo warariraga ibiro by'akagari ka Kabeza kakoreraga muri iyi nyubako.
Twagiye kubona tubona nka 11:45 tubona umuriro wakemo hano babita kwa David. Ikintu twakoze twese duhamagara polisi tugana n'umuzamu wari urimo inyuma wari warayemo inyuma kugira ngo adahiramo, turamugana nawe ahita ahamagara ba shebuja kugira ngo baze ahangaha.
Nagize icyo muramura mu kagari se?
Twebwe twakoze uko dushoboye, tukubita inzugi, tumaze kuzikubita tukuvanamo ibintu twumva twabikuyemo twakizaga ntarahirye. Kereka bikeya none ntago ari cyane byacu twabikuyemo.
Iyi nzu yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu gihe cy'amasaha agera kuri 5. Yari inzu y'imiryango myinshi ikoreramo abantu 5 n'ibiro by'akagari ka Kabeza. Harimo ububiko bw'amapine y'imodoka, ibiribwa n'ibindi bitari byoroshye kuyizimya. ACP Teos Badege n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda.
Byari ibintu byinshi ku buryo byasabaga abapolisi bashinzwe kuzimya imiriro byo guhindagura uburyo bazimya. Hari aho bazimisha amazi, hari aho bazimisha ifu, byari ibintu byinshi utamenya neza. Niyo mpamvu nubwo batabaye vuba ariko mu by'ukuri byatinze kuzimya.
Nyirinzu yokejwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi mu gice kinini niyo witwa Leonidas Bakundukize aribaza icyari bukurikira yaza kuba atarayishyize mu bwishingizi agakangura bagenzi be.
Ni ibyago nyine byabaye, ariko ibingibi bimaze kuba naketse yuko nka silence yange ishobora kuba yararangiye. Mbyibazaho cyane, numva binteye ubwoba, ariko by'amahirwe nasanze yarikiyeho. Ubwo rero nabashishikariza kuzajya rwose bita kuri gahunda zigendanye n'ubwishingizi.
Iyo usaba ngo nturi mu bwishingizi byari bukorohere gusana inzu?
Ntabwo byari bunyorohere.
Igipolisi cy'u Rwanda nyuma yo kuzimya inkongi y'umuriro cyabwiye itangazamakuru ko gikeka ko yaturutse ku muriro w'amashanyarazi, ariko ko kigikora iperereza ku cyateje iyi nkongi ndetse n'agaciro k'ibyangiritse.
Agaciro k'ibyangiritse nabyo ntidukunda uwo mwanya kukavuga, kuko urabona umuriro wazimye. Icyakurikiye nk'uko ubireba, nyuma yo kuzimya hakurikiyeho igikorwa cy'abapolisi no kureba ko nta n'ubujura bunabaye bukunda kubaho.
Amakuru twabashije kumenya nuko uretse nyirinzu wayishyize mu bwishingizi banyira ubucuruzwa bo ntibishinganye. Igice kinini cya Congo cyemye ibikoresho by'imodoka n'icya kampani y'abanye Pakistani Gazi Trading Limited. Bwana Muhammad Kazimu yivugira yemeza ko batakarijemo ibicuruzwa bifite agaciro kagera ku 70,000 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 58 mu mafaranga y'u Rwanda, kandi bamaze imyaka ine bakora nta bwishingizi. Icyo kora Bwana Kazimu yemeza ko batazafunga imiryango.
No, of course not.
Oya, birumvikana ntituzafunga, tuzakomeza guhanyanyaza twongere ducuruza, Imana niyo nka.
To our business. Inshallah.
Ibi bibaye mu gihe igipolisi gikangurira abantu bose kugira ibikoresho bizimya umuriro mu nzu bizwi nka za kizimyamoto. Gusa kugeza ubu nta harashya ngo bikoreshwe hatitabajwe polisi. No muri iyi yahiye byarimo ACP badejya gasaba ko bitaba umutako.
Zira kizimyamoto nazo hari n'igihe usanga zarashaje kuko gakenshi ubonaho handitse igihe bashyiriyemo ifu ndetse n'igihe izamara. Hari abantu rero babireba nk'umutako, ntibazamenye kubikoresha, ntibazamenye kubisuzuma nimba koko igihe cyayo cyarashaje. Turibaza yuko harimo amasomo menshi buri gihe, birababaza ko twigira ku byago ariko buri gihe igihe nk'icyo kibaye gitanga amasomo menshi.
Iyi nyubako y'ubucuruzi hafi ya gereza ya 1930 ku Muhima Kigali yibasiwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'indi nkongi yibasiye gereza ya Gasabi Kimironko nta kwezi kwari kwashize. Izi nkongi zomba ariko nkuko twabyibukije zabanjirijwe n'iyibasiye gereza nkuru ya Nyarugenge ariyo 1930 mu mpera z'umwaka ushize. Urebye ameza ane ntiyari yakuzuye bya nyabyo. U Rwanda ruherukamo inkongi z'umusubirizo mu 2014 zibasiye amagereza n'inyubako z'ubucuruzi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Umwaka w'ibihumbi 2024, Uburundi buzoba bumaze kwinjira neza mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko. Bivugwa na Leontine Nzeyimana, arongoye ubushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe iyinjira ry'Uburundi muri uwo muryango. Yabitangaje ari mu ntara ya Muyinga, aho yatanze umuco ku bivugwa ku Burundi buheranye intererano yabwo ugenewe uwo muryango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Uburundi buramaze gutera intambwe kuvaho bwinjiriye mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi muri uwo muryango Leontine Nzeyimana yabivugiye Muyinga kuri uwa kane. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'inama yakoranije abaserukira abandi mu ntwaro mu bikorera utwabo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike no mu mashengero. Iyo nama yari yo kwiga ingene hoshyirwa mu ngiro ingingo zigenga isoko rusange muri uwo muryango biciye mu guteza imbere urudandazwa njabukambibe. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana avuga ko mu mwaka w'2024 ariho Burundi buzoba bumaze kwinjira neza na neza muri uwo muryango.
Umuryango wacu ugizwe n'inkingi zine, hariho gutoreza amata amakori hamwe, hariho isoko rusangi, hariho gukoresha ifaranga rimwe, hariho gushika kuri Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'ubuseruko, ariyo nkingi ya nyuma. Mugabo tugeze ku nkingi zibiri, tumaze gushika ku nkingi zibiri neza na neza. Iyo nkingi ya gatatu nayo amasezerano yamaze gusinywa, ubu hari integuro tukubwira ngo tuzoshike ku ikoresho ry'ifaranga rimwe mu bihugu byose mu 2024.
Naho uwo mupfasoni Leontine Nzeyimana avuga ko hari akarusho abitavye inama bavuga ko hakiri agahaze. Uyu afatira ku mafaranga arihishwa ku miduga yinjira canke isohoka mu bihugu vya Tanzania n'u Burundi.
Tanzania imodokari iyo itatu ya cyangwa ta kirimo niyo yarihisha amadolari 152, kandi iyo yarishe ukayahegenda ugetse kugaruka nta yandi bakurihisha.
amakenga n'inkayo kubacungera uruja n'uruza ku mipaka. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana avuga ko ibibazo byose abitwaye ku muzirikanyi.
Izo ni ntambamye twabatororokanije, natwe turafise aho tuziganirira, tuzobishikana kugira ngo tubivugane n'abandi turarengene zobaho.
Uwo mukenyezi yatanze umuco ku bivugwa ko Uburundi buheranye intererano yabwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Twasanze ibihugu byose biheranye kiretse igihugu cya Kenya, nico cyamaze gutanga ijana ku ijana. Twese ibyo bihugu bindi bisigaye birafise gucegwa ku mu guheza intererano, si ukuvuga ngo kudatanga ni uguheza. Hanyuma twebwe igituma abantu bo kwibaza ariko duheranye nuko umwaka wabo w'amafaranga nk'ubu uri kurahera, natwe turi mu ntango, urumva ntiduhera rimwe. Ubunye mu kwezi kwa gatandatu kwindwi itariki imwe bazowatanguye umwaka w'amafaranga mushasha, naho twebwe tuba tugeze hagati, urumva kubera integuro zitandukanye twese bica biboneka yuko twakerewe, mugabo ntituba twakerewe nk'uko abantu bashobora kubyiyumvira.
Umushikiranganji mu biro by'umukuru w'igihugu ajijwe imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe EACE avuga ko imiryango yuguruye kuri uwo wese akeneye inkuru kuri uwo muryango. Imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Sentare nkuru ya Kigali yemeje kwidafise ububasha bwo kuburanisha abana baregwa ivyaha vy'iterabwoba bari muri dosiye imwe y'abana 44 baregwa ivyaha vy'iterabwoba. Iyo sentare nkuru yemeje ko abo bana bategerezwa kurungikwa muri sentare isumbuye ya Gasabo mu rugereko rugenewe abana. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabonyi.
Icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyasorejwe ku musozi wa Rebero, ahashyingwa abasaga 14,000 bishwe bakuwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Kuri uru rwibutso rwa Rebero rwitiriwe urw'abanyapolitike, hashyinguwemo n'abari abayobozi banyuranye baturukaga mu mashyaka nka PSD, PR n'ishyaka rya MDR. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yavuze ko abanyapolitike bishwe bazize ko bitandukanije n'umugambi wo gutsimba Abatutsi bibaviramo kwicwa. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda yavuze ko abanyapolitike bashyinguye ku Irebero batanze urugero rwiza rwo kwanga ikibi.
Abanyapolitike baje kunamira no guha icyubahiro, batubereye rwose urugero rwiza rwo kwitandukanya n'ikibi, kwanga karengane, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kubibuka bitwibutsa intego n'indangagaciro bikwiye ubundi kuranga umunyapolitike wese nyawe.
Umuyobozi wa Sena Bernard Makuza yavuze ko Jenoside itabaye impanuka kuko yateguwe kera higishwa amacakubiri. Perezida wa Sena yavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi yashobotse kubera politike mbi, yongeraho ko abagerageza kuyipfobya batabishobora muri iki gihe.
Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe kandi ishoboka kubera politike n'abanyepolitike babi, n'abagerageje cyangwa bakigerageza kuyihakana no kuyipfobya ntibishoboka uko tubyibwira kuko barati gihe, kubera ko ibimenyetso birahari, haba mu rwego rw'umurongo wa politike wari uriho no ku rwego rw'ibikorwa byo kwica ubwabyo. Byose bigaragaza neza ko umurongo wa politike y'urwango n'amacakubiri ari wo wagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Umusozi wa Rebero ushyinguwemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bagera ku 14,000 baturutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali nka Nyamirambo, Gikondo, Cyahafi, Gitega n'ahandi. Hashyinguwemo kandi abanyapolitike 12 barimo Ndasingwa Randwari wakomokaga mu ishyaka rya PL, Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rwarindaga itegeko nshinga, Zamuramba wa Frederic wari umurwanashyaka wa PSD, Ngango Felicien wari vice perezida w'ishyaka rya PSD, Rucogoza Foste wari mu ishyaka rya MDR, n'abandi banyapolitike benshi bari mu ishyaka rya PR. Icyumweru cyo kwibuka nubwo cyasojwe ku rwego rw'igihugu, ibikorwa binyuranye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi birimo gushyingura hirya no hino bizakomeza kugera mu kwezi kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nkuko muvyumvise iyo nkuru ya Mutakaboyi yari inkuru ivuga cyane cyane ku byerekeye icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ibikorwa bisa n'ibyo ariko birasozerwa. Iyo nkuru rero twari twayitanguje uko tariko. Mwakuru twabwiye ko Perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad uyu munsi kwa kane yiyamirije amakuru ariko aratangaza bavuga ko yakoze ibitero akoresheje ibigwanisho by'ubumara mu ndwi iheze akaba yavuze ko ivyo birego ari ibinyoma vyeruye.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yafashe ingingo ihagarika ibikorwa by'iryo shirahamwe byari byaratangujwe imyaka 13 muri Haiti mu kugarura umutekano muri icyo gihugu.
Leta y'Uburusiya yatangaje ko ubu hakiri kare kugira ngo bimenyekane niba imigenderanire hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Amerika izonaguka.
Twabye kandi ko muri Somalia ONU igabisha yuko ingwara ya korera iriko iratikiza inganda.
Nchoti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Murikije
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza, murakoze.